Nzamba.
Nzambira samirana.
Turabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ni kaze makuru yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 15 gitugutu umwaka wa 2021 Jean Marinda bashinze n'Ijengiranda yabashikirize ano makuru akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu bane barishwe, batatu muri bo batogwa imiziga kuri uyu wa kane muri komine Buganda y'intara y'Ibitoke no mu ntara ya Murambya. Hari umuntu yarayakomeretse arashwe n'abantu bataramenyekana, byose turaza kubibabwira muri ano makuru. Umugambwe Sahwanya Frodebu usaba umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi kugira amatohoza akamenyekana abakoze ubwicanyi bwo mu mwaka w'2022 no gushika ku bariko barabukora muri kino gihe. Mukaza gukurikira Pierre Claver Nahimana n'umukuru umugambwe Sahwanya Frodebu. Naye mu gisata cy'ubutungane ngo hagiye gutangura isekeza mu gihugu cyose yo gushyira mu ngiro imanza z'amatati zaciwe ariko zitarashyirwa mu ngiro masentare y'intango. Muri ano makuru muraza kumviriza akamo gategwa n'umuvugizi ubwo bushikiranganji kugira ngo Abarundi baze bitabire iryo sekeza rizomara ukwezi kumwe gusa.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kaze mwese, ndasubiye kwaramutsa. Duhere kubijanye n'umutekano muke. Abantu batatu baratowe imiziga kuri uyu wa kane muri komine Buganda y'intara ya Cibitoki. Uyundi muntu umwe nawe yarishwe atemaguwe ni muri komine Mugina intara ya Cibitoki nyene. Mu ntara ya Murambya naho hari umugabo yarayakomeretse cyane arashwe n'abantu bataramenyekana. Reko inkuru tuyibaze Vanessa Muhiteka.
Uwo mugabo yitwa yishwe yarafite imyaka irenga 50. Abamwishe bamutemaguje imipanga nk'uko amakuru ava muri zone Ruziba komine Mugina ari naho uwo yishwe yarasanzwe aba avyemeza. Abamwishe canke ico yagize ntikiramenyekana, ariko ayo makuru nyene avuga ko yarasanzwe yikwekwa ko uburozi. Umuryango w'uwo yaraye yishwe uriyamiriza ubwo bukozi bw'ikibi, ugasaba ababijejwe kugira amatohoza kugira hamenyekane ico yagize n'abamwishe. Ntiturashobora kuronka yaba uwutwaye igipolisi mu ntara ya Cibitoke canke uwurongoye komine Mugina ngo baduhe umuco kuri urwo rupfu. Muri iyo ntara nyene ya Cibitoke, ibiziga bitatu by'abantu batamenyekanye byaratowe byamaze kononekara kuri uyu wa kane isaha zine z'umurango. Byabonywe n'abanyagihugu kuri Transversale ya gatandatu muri komine Buganda, nk'uko ikinyamakuru candika ku mbuga ngurukanabumenyi Netflix kibivuga. Aba bantu bari baboshe bafatanye batekeye imihema. Icabije ntikiramenyekana, ariko nk'uko icyo kinyamakuru kibandanya kivuga, Musenyeri w'iyo komine avuga ko abo bantu baba biciwe ahandi bakaza gutabwa ngaho. Akaba yaciye ategeka ko bobahamba ngo abanyagihugu ntibahandurire indwara. Ahandi haraye habaye ubukozi bw'ikibi ni mu ntara ya Murambya. Umugabo w'imyaka 30 yarakomeretse cyane. Amakuru avayo yemeza ko Laurent Wayezu yarashwe n'abantu bataramenyekana amasasu abiri ku kuguru. Hari isaha imwe n'igice z'ijoro igihe yaratashe. Byabereye ku mutumba Murambi, komine n'intara ya Murambya. Abamurashe n'ubu ntibaramenyekana nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Hari abantu batanu, babiri muri bo n'abasirikare, abandi batatu umwe n'umurundi, babiri nabo n'abanyamurenge bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Haraheze hafi ukwezi kose. Igisirikare cy'u Burundi hamwe n'iperereza nta makuru baratanga ku ifatwa ry'abo bantu uko ari batanu. Reka inkuru tuyibaze Blaise Nijimbere.
Bose uko ari batanu bafashwe hagati y'amatariki ya 16 na 18 Nyakanga uyu mwaka. Uwitwa Prosper Ngoga z'abagabo yafatiwe kuri Pafi Bujumbura itariki ya 16 z'ukwezi kw'icenda. Uwo munsi nyene haciye hafatwa abanyamurenge babiri aribo Brice Bahanda na Sebakanura Mutoni. Bamaze gufatwa bace bajanwa gufungirwa ahantu hatazwi n'iperereza. Inyuma y'umunsi umwe bariko barasambishwa n'iperereza no kuvuga kuwa 18 Nyakanga uyu mwaka haciye hafatwa abasirikare babiri aribo Lieutenant Colonel Benoit Barungura icegera curongoye ikambi ya 11 y'amabrende hamwe na Jida Chef Aristide Segatarama akorera mu biro by'umunyamabanga yagahezwa mu shikiranganje bwo kwivuna abansi. Kuva bafatwa bafunzwe n'iperereza mu kibanza kitazwi aho mbere atabashobora kumenya amakuru yabo. Abo mu miryango yabo bari bamaze kwihebura ko bo baragandaguwe nkuko bivugwa na bamwe bakozi b'iperereza. Bagiye gukugwa muri icyo kibanza bajanwa muri parke itariki 7 z'ukwezi kw'icumi aho bahavuye barungikwa mu ibohero rikuru rya Mpemba. Amakuru ava mu bakozi b'iperereza avuga kandi ko Prosper Ngogazabagabo co kimwe n'abanyamurenge babiri baborejwe igufa bidasanzwe mu minsi irenga 20 bamaze bafungiwe ahantu hatazwi. Bosco ari batanu bafashwe n'abakozi b'iperereza aribo Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu hamwe n'uwitwa Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka bose bakaba bakorera iperereza ry'u Burundi.
None abo bantu bahagaritswe bo barabande umwidondoro wabo n'uwuhe tubwirwa na Beni Axel Akana.
Uwa mbere Prosper Ngogazabagabo n'umurundi ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umuhisi perezida Petero Nkurunziza ava arahunga igihugu ahungira mu gihugu cy'u Buganda. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yarabonetse mu ireresi yaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ariko ahimiriza Abarundi bahungiye muri ico gihugu ngo bahunguke. Ibyatumye Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Buganda bibaza ko akorera iperereza ry'u Burundi bakaba banamufata ko ari mu gwaruka rw'imbonerakure. Yari yahungutse mu kwezi guheze kw'icenda akaba yavuye mu Buganda ari kumwe n'abasore babiri b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge ari nabo bafashwe umunsi umwe nawe. Amazina yabo ni Bruce Bahanda na Sebakanura Mutoni. Abandi bafashwe ni Lieutenant Colonel Benoit Barungura ibiharuro by'akazi sese ubusa amajanjana 99 akaba avuka muri komine Musigati y'intara ya Bubanza akaba ari cegera curongoye ikambi ya 11 y'imodokari z'ingwano bita 11e Bataillon Blindé. Asanzwe avugwa ko akorana cyane n'iperereza rya gisirikare. Uwa gatanu ni Adjudant Chef Aristide Segatarama ibiharuro by'akazi sece 17788 akorera mu biro by'umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi akaba avuka muri komine Bugabira y'intara ya Kirundo. Nawe nyene bivugwa ko akorera iperereza rya gisirikare. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko azwi no mu mabi yo kunyuruza abasirikare bahoze mu gisirikare cya kera ex-FAB akaba kandi arangwa n'ingendo y'amacakubiri. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibyo babyinyegeje inyuma y'iyo dosiye.
Gutsimbataza umutekano n'umubano hagati y'abanyagihugu b'intara za Cibitoki mu Burundi n'intara y'Uburengerazuba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nibyo barongoye intara bapfunditse mu nama yabereye kuri wa gatanu ku ruhwa ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda. Urongoye intara ya Cibitoki OPCE Kareme Bizoza akavuga yuko bagiye guhanahana inkozi z'ibibi ziyerereza muri ako karere. Dutega amatwi OPCE Kareme Bizoza arongoye intara ya Cibitoki.
Hanyuma ikindi cyo cyo ko rero ikijanye n'abantu bashaka gukora ikibi mu Rwanda cyangwa bagikora mu Burundi bagaca birukira mu kindi gihugu kwavuganya yuko abo bantu dusubiye kubabona kubera ko twumvikanye ko tuza kuba kuvugana communication mu rurimi rw'Igifaransa kudatura hana makuru bivuga ko umuntu adakoze ikosa mu Burundi agaca hongera mu Rwanda bazaca bamufata mu dusubiza natwe tuba ko dukosa mu Rwanda gahongera mu Burundi tuzofata mu basubiza. Hanyuma n'ikintu kagatse ko nikijanye no gutanga abantu bayozuvuga ati nabo birukanye mu gihugu usanga bashaka kubatanga ko bacha bajana ku rubibero baruzwe. Hanyuma kugira ngo dukinge igihita coronavirus twumvikanye yuko uwo wese abo bose agomba gusubiza mu Burundi cyangwa agomba gusubiza mu Rwanda bugenda bafise certificat ya COVID-19 yerekana yuko atakubide bagwaye kugira ngo n'ababakira abone ko batagwaye. Ibyo ni byo twumvikanye kandi turizera neza ko mu minsi ni Kenya tuzobona icyahindutse. Twoce tunasaba yuko mero wa Rusizi na Musantere Mugina Rugombo na Mabayi ko bukwama bariko baravugana arakaba bakibakana akavugana ko bagatera umuti batiriwe baraca udushe ku nzego zo hejuru. Ubu rero twahanye amakontakti nivuga ko tuza kuvugana niburi tukamenya ibiriko biraba bavuze yuko wa musantere na mayor sizi yuko ni muri buri nyuma meza tatatu mugeraho bahurira bakaganira bakabazanya ko ndega bya bindi kumvikana niko biriko biragira cyangwa byagoranye hamutwego babura matana rwabatsi ni buri buri meza tatatu ntahere tutabonaye natwege tukaraba yuko byo kumvikanye biriko biragenda neza.
Inzamba
tubandanya no makuru kubijanye n'ubutungane umugusevere ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi usabwa gukora amatohoza ku bwicanyi bwakozwe kuva ku mwaka w'1972 gushika ku bwicanyi buriko burakorwa uno munsi mu Burundi. Mu kiganiro mukuru wo mugambwe yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Pierre Claver Nahimana abona ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1972 bwakorewe abantu bwoko bw'abahutu. Dukurikire Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frode.
Ata kurengera akarimbi ukuri umuntu w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yawo. Umugambwe Sahwanya Frode uracahagaze ku byo wamye ushikiriza kuva mu mwaka w'1992 1992 kubyerekeye ibyago byashikiye Burundi mu mwaka w'1972. Ibyago byashikiye Burundi mu mwaka w'1972 byabandanije gushika umwaka w'1973 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare by'icyo gihe bwari burongowe na koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri icyo gihe nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Ku itariki 29 ndamukiza mwaka w'2022 igice cy'ikinjana kizoba kirangiye kuva aho Burundi buronkeye ayo makuba yo mwaka w'1992 yatewe na leta yari ibarongoye ico gihe. Umugambwe Sahwanya Frode ahamagarira leta ihari muri kino gihe abakunzi bose b'u Burundi baba bari mu gihugu canke abanyamahanga bakurikirana iby'u Burundi baraje ishinga nuko abarundi bose bira bakanywana neza ko bofatikanya bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo iyo tariki izoshike ari isabukuru koko. Aho Burundi bwoba bumaze gushika ku ngingo ziboneka zo kunywanisha abarundi zifatiye ku kuri kwayo makuba yabaye mu mwaka w'1972. Umugambwe Sahwanya Frode uhamagarira umuntu w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ko utohagarikira icyo gikorwa ku mwaka w'1972 gusa ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo icyo gikorwa cyo kurondera ukuri kibandane no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no minsi turimwo.
Tukiri muri ico gisata c'ubutungane hagiye gutangura isekeza mu gihugu cose ryo gushira mu ngiro imanza z'amatati zaciwe ariko zitarashirwa mu ngiro masentare y'intango. Iryo sekeza rikazomara ukwezi kwose uhereye ku genekerezo rya 2026 uno mwaka. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Cynthia Irakoze avugira ubushikanganji bw'ubutungane asaba abafite imanza gusuzuma yuko imanza zabo zi ku rutonde rwamanitswe ku masentare y'intango. Dukurikire Cynthia Irakoze.
Ubushikiranganji bw'ubutungane buramenyesheje abenegihugu ko hategekanijwe isekeza ryikurikizwa ry'imanza z'amatati zaciwe ubwa mbere n'amasentare y'intango hamwe no gushika ku matongo mu gihe zikiburanishwa muri ayo masentare. Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva igenekerezo rya 20 z'uku kwezi turimwo gushika kurya 20 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo. Ubushikiranganji buribukije abenegihugu bose ko hatanzwe ikiringo cyo kuva ku igenekerezo rya 12 z'uku kwezi kwa 10 turimwo gushika ku igenekerezo rya 11 muri umwaka ubushikiranganje buribukije abenegihugu ko hatanzwe ikiringo cyo kuva igenekerezo rya 12 z'uku kwezi gushika kujya 18 kugira ngo basuzume ko imanza zabo zoba ziri ku ntonde z'imanza zirabwa n'iryo sekeza. Usanze urubanza gwiwe rutarimwo yoca yitura umukuru w'iyo sentare kugira ngo urubanza gwiwe ruje kuri izo ntonde. Icyo gikorwa kikazorangurirwa mu gihugu cyose cy'u Burundi, abakuru b'amasentare bakaba basabwa kuzifatamwo neza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Tuandanirize ano makuru mu gisata c'indero. Leta y'u Burundi ngo ntikwiye kuziravuga ko atabugifise kugira batorere inyishu ikibazo c'intebe gihanze amashuri atari make. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Mu kiganiro yahamenyesha makuru, Faustin Ndikumana avuga yuko kubwiwe ataburyo leta ibuze kugira ngo haboneke amahera yo kugura intebe uravye amafaranga ubushikanganje bw'indero busanzwe buhabwa. Uyo muhinga mu by'ubutunzi asaba leta kwihutira gukura ico kibazo mu nzira biciye mu isubirwamwo gushasha mu kugene amafaranga atangwa mu bushikiranganje asanzwe akoreshwa. Dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem.
Uburyo burashitegeza kubona kugira buboneke. Twaravye nko mu ntara ya Kirundo aho usanga intebe zivuze zaba hafi nk'2,000,000 ugasanga intebe imwe n'300,000 nuba kwa kane nk'imiliyoni 140,000 y'amarundi y'intara ya Kirundo ironke intebe nk'abana bicare ni munsi y'umuriyaridi. Naho ufatira ku gihugu nk'umuriyaridi ku ntara imyaka 17. Aya mafaranga ntiba menshi uravye bije ubushikiranganje bw'indero bukoresha ibirenga 350,000 kuramwo imiliyoni 17 zo kugura nk'intebe. Ntibyumvikana kusanga no muri iyo bije amafaranga ngo ubushikiranganje bukoresha munsi ya 5% bigwa mu bikoresho biri munsi ya 5%. Kandi turavye no muri bije hari amafaranga bita menshi bavuga bati ni investissement nayo gukora ibikorwa bene ivyo akabafatiye bisasire for propre no kuvuga amahera kuri kurage amafaranga y'amapolitiki ni miliyari 289 mu mwaka biriza ari miliyari 332 no nawo wakozwe n'ibiki biba byarabuze kugura intebe z'abana b'abarundi bangana kurya. Mu bushikiranganje bw'iterambere ry'abanyagihugu hari 24 billion ari mu iterambere ry'amakomine yayo onyi none iyo komini iryo terambere ryo mu komini abana bigira harya umva ryoshoboka gute. Hanyuma ikibaje ni uko igihugu kikuba cyaka amadeni entertainment nini ikarenga imiliyari 200,000,000 z'amarundi aho ni mu gihugu hagati yose amwe agasanga karaba imiliyari 300,000,000. None ayo madeni tuguma dufata gute haba habuze mbona yo kugura n'intebe.
Mu gusozera ano makuru tubamenyesha yuko tariki ya 15 Gitugutu uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi. Mu Burundi gukumirwa kw'abakenyezi mu migambi y'iterambere be no kudatorana ngo biri mu bituma umukenyezi mwirimizi adatera imbere. Ibyo bishikirizwa n'umupfasoni Marie Louise Baricako akaba arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Tumukurikire.
Abakenyezi bajejwe amabanga yose ariko nta burenganzira nta gateka bafise. Wogira ngo umugenzo wacu nta gaciro namba uha umukenyezi. Mbone haka kanya ngo nibutse ko burya rijya tegeko cyo gutoranya kw'abigeme mu Burundi naho ritevye burya ridindije byinshi uvyerekeye iterambere n'akarenganyo kubigeme n'abakenyezi. Abategetsi barabiraba rero bakure mu nzira icyo kibazo abakenyezi abigeme nibatorane kugira ngo baronke kibafasha guteza imbere igihugu no kwiteza imbere bonyene. Ikindi abategetsi bazoraba nuko inama zose zitegura imigambi y'iterambere mu makomine no ku mitumba bo kwama bagerageza abakenyezi bakaba barimo kugira ngo nibibaraba n'imigambi ishobora kuba yofasha abakenyezi ntiyibagigwe mu by'igihugu gitegekanya birahambaye cyane kuko abo bantu ni benshi umunsi boba barimwo bagafasha kuvyumvira byogenda neza gusomba sinoheza nateya kamo abarundi kazi bene wacu bavukanye kuri umunsi udasanzwe duhimbaza abakenyezi babirimize ingo twese dufatanye amaboko dushire hamwe dushikamye tugwanira ikibanza kibereye cy'umukenyezi atarenganywa ntanakumigwe kandi agira uburyo buhagije kugira yiteze imbere anateze imbere abiwe n'igihugu camwibarutse.
Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi. Jamarinda bashinze nije naye bashikirije nkaba ndabifurije kugira umunsi wa gatanu mwiza.